murumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma n'umwanya w'amakuru duhera kuyo hirya no hino ku isi twateguriwe kandi tugiye kugezweho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse Jeffrey, turahera ku ntureka zivugwa muri Sudani. Impande zibiri ziriko ziragwanira kwigarurira umugwa mukuru wa Sudani Khartoum zemeza ko zaguye ibice zafashe ejo ku munsi wa mbere. Abanyagihugu b'i Khartoum bavuze ko habaye ibitero by'indege n'ibikoho bya muzinga ejo ku munsi wa mbere. Wabaye umunsi ugira gatatu igisirikare cya Sudani gitana mu mitwe n'abaparakomando bo mu muhari Rapid Support Forces. Volker Perthes n'intumwa idasanzwe ya ONU muri Sudani yabwiye amenshi makuru aho ari i Khartoum ejo ku munsi wa mbere ko abantu hafi 185 bamaze kwicwa n'abarenga 1,800 bakomeretse kuva izo ntambara zitangura ku munsi wa gatandatu. Ibitigiri by'abishwe bishobora kwiyongera mu gihe abakomeretse badashobora gushika mu bitaro kuvugwa. Igice kinini cy'umugwa mukuru nticagira umuyaga nkuba n'amazi ejo ku munsi wa mbere. Iyo mishyamirano kandi yarahungabanije n'ibindi bisagara bya Omdurman na Bahri aho ibitaro ibiraro bibifatanya na Khartoum byazibiwe. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres ejo ku munsi wa mbere kandi yarateye ibyatsi izo ntambara ahamagarira abakuru b'impande zishamiranye guhagarika vuba bwango ubwo ruhagarara bakagaruka na ituze no gusubira kuganira. Ibisirikare uko ari bibiri biriko biragwanira gutegeka Sudani byarigeze gusangira ubutegetsi bw'imfata kibanza. Abagwanira ubutegetsi ni General Abdel Fattah al-Burhani arongoye igisirikare cy'igihugu na General Mohamed Hamdan Dagalo arongoye umuhari RSF. Umuhari RSF wemeza ko wafashe ikibuga cy'indege hamwe n'amakambi ya gisirikare. Igisirikare nacyo cya leta cyemeza ko cyongeye kugenzura televiziyo y'igihugu. Ishyirahamwe ry'abaganga muri Sudani ryavuze ko abasivile hafi 97 bamaze kuhasiga ubuzima n'abasirikare 45 ariko ibyo bitegere byariyongereye. Abahamagarira guhagarika iyo ntambara ku mugabane wa Afrika barimwo ubumwe bwa Afrika, ishyirahamwe IGAD rihurikiyemwo ibihugu bigize umuryango w'ibihugu byo muri ako karere ujejwe iterambere. Iryo shyirahamwe IGAD ryavuze ko perezida wa Kenya William Ruto, wa Sudani yo mu manuko Salva Kiir hamwe n'uwa Djibouti Omar Gere bazoja i Khartoum gufasha guhagarika iyo ntureka.
Washington, ijwi rya Amerika.
Hanze y'umugabane wa Afrika ni hano muri Amerika aho ubutungane buvuga ko bugiye gufasha Ukraine mu twigoro irimo two gutohoza ku byaha byo mu ntambara byakozwe n'Uburusiya muri Ukraine. Umushikiranganji w'ubutungane wa Amerika Merrick Garland yavuze ejo ku munsi wa mbere ko agiye kugena umushikirizamanza hamwe n'umuhanuzi mu by'amategeko bazofasha muri utwo twigoro. Garland yavuze ko uwo mushikirizamanza azofise icicaro kuri sentare y'abanyaburaya iri Irahe mu Buholande hari nyuma y'umubonano yagiranye n'umushikirizamanza mukuru wa Ukraine Andriy Kostin hano i Washington. Abategetsi bo mu gisata cy'ubutungane muri Ukraine bamaze igihe bakorana n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwa Amerika mu gutohoza ibyaha byo mu ntambara. Muri ibyo byaha hari ubwicanyi bwakorewe Abanyamerika mu gihugu cya Ukraine. Kongere ya Amerika iherutse no guha ububasha ubwo bushikiranganji gukurikirana abagirizwa ibyo byaha byo mu ntambara bari ku butaka bwa Amerika. Uburusiya bwo buvuga ko butigeze bukora ibyaha byo mu ntambara kandi bukanahakana ko butera abasivile mu gihugu cya Ukraine. Kuri Amerika kandi Taiwan izogura misile 400 ziteregwa ku mato zikoregwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kuba iriteguye mu gihe yotegwa n'Ubushinwa. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwatangaje ayo masezerano yo muri yaridi umwe n'ibice 17 by'amadolari za misile ku itariki ya 7 z'uku kwezi kwa kane ariko ntibwavuze umuguzi wariwe. Ikimenyesha makuru Bloomberg cyo muri Amerika cyashize ahabona ayo makuru nicyo cyavuze ko umuguzi ari igihugu cya Taiwan. Ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika bwaranse gutomora ko ari ayo kuri ayo masezerano, ariko bavuga ko Amerika igiye guha Taiwan ibikoresho bya gisirikare byo kwikingira umwasi.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo muri Canada, abakozi ba leta barenga ibihumbi 155 baragabisha kujya mu myiyerekano ku munsi wa gatatu wejo, mu gihe batokumvikana na leta ku kudugirizwa umushahara hamwe n'ibindi basanzwe basaba leta. Abo bakozi bakora mu bisata birenga 20 harimwo n'icamakori, bakora ata amasezerano y'akazi bafise kuva mu 2021. Bumvikanye mu ndwi iheze kuja mu myiyerekano mu gihe atacova mu biganiro. Abategetsi barongoye sendika yabo bavuga ko izo mpande zibiri zitaregereza kumvikana ku mushahara, ku gukingirwa mu kazi, hamwe no kugukorera mu ngo zabo. Bavuga ko bamaze imyaka hafi ibiri bari ku meza y'ibiganiro, ariko ko barushe kuguma barindiriye ataco babona. Baragabisha ko mu gihe atamwumvikano uzoba urashikwa ko igihe cy'isaha zitatu z'ijoro zo kuri uyu munsi wa kabiri, ko atankeka iyo myiyerekano icyo izoshitangura ku munsi wa gatatu mu gaturuturu.
Alois Bigirimana, urakoze kutugezaho ayo makuru. Mukomeje kumva Radio rya Amerika ivugira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25 31 na 41. Kuri wa eshatu radio yacu voa.com, naho murahadusanga naho kuri Facebook, Twitter, YouTube na Instagram, mudusanga kuri @voaradio yacu. Ingingo z'ingenzi z'amakuru tubafitiye muri iki gitondo: mu Burundi, ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi na leta riremeza ko rigifite umugambi wo kurihagarika burundu.
Ikadutera amakenga rero niyo nyifato rero bamwe bo mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubarema intandiriza, kubomora amaperimanase n'ibindi. Tubona neza yuko babifite iyo bitumbera urakira ayo macyamba bagenda aravugwana n'abo batware bavuyebamo.
Depite Agathon Rwasa ayoboye ishyaka SNL ritavuga rumwe n'ubutegetsi mu Burundi. Mu Burundi aho kandi, ejo inzego za polisi n'iziperereza byazindutse bisaka mu rugo rwa Alain Guillaume Bunyoni wahoze ari minisitiri w'intebe. Naho muri Sudani, intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri icyo gihugu igeze ku munsi wayo wa kane. Aya makuru n'ayandi ni mu kanya gato. Polisi y'u Burundi iri kumwe n'abakozi b'inzego z'iperereza ejo bazindutse basaka mu rugo rwahoze ari minisitiri w'intebe Alain Guillaume Bunyoni. Basatse mu rugo rwe ruri Bujumbura no mu ruri mu ntara ya Rutana. Izo nzego zirakeka ko haba habitse amafaranga menshi. Eloge Willy Kaneza akomeza inkuru.
Kuva mu gatoto ruko kuri uyu wa mbere, abapolisi benshi babonetse ku rugo rw'uwahoze ari umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Alain Guillaume Bunyoni, ruri ku musozi wa Rongero muri komine n'intara ya Rutana mu manuka bushira buseruko bw'u Burundi. Nk'uko abahaba babibwijwe rya Amerika, igihe cy'isaha imwe y'agatondo haciye haza ubutwari iperereza mu ntara ya Rutana, ari kumwe na komiseri w'igipolisi muri komine, baherekejwe n'umuwopeji n'abandi bapolisi benshi. Niko baziboneye batubariye. No kuwundi muhana wiwe usanzwe uri mu gisagara cha Bujumbura vyaruko nyene, uri muri karitsiye ya Gasekebuye mu manuko burungwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura. Abapolisi sinzi bazindukiye ku muhana w'uwo mwubahwa nk'uko bamwe mu babanyi baziganijwe rya Amerika. Amasoko yacu yibaza ko abaroye kuri urwo rugo naho nyene hoba harimwo abo mu biro bikuru vy'iperereza. Mubaje gusaka twabonye mu abantu bambaye costume bishoboka ko ari abo muri SNL iperereza, yemwe n'abana babasohoye bicazwa ku ibaraza. Niko babonye bongeye ko none amateka akakurikijwe hari cyono nywe umutahe urahari kandi nta muntu yigeza kubarwa mu gasekebuye n'igikorwa gisanzwe cy'igipolisi mugabo muratahura ko atakaburimbo urugo rwa bunyoni nirwo nyene rwashakwa kurusha izindi niko mwe muntu wazangabo zegereye umushikanganje ajejwe umutekano yabwijwe ya Amerika mu rutana inzu yabaye kwisakwa iri ku musozi wa Rongero mu kibanza kinini cyane kirimo n'ibuga by'inkino kiretse imfunguruzo zo ku muryango mukuru w'injiriro zifiswe n'umwana w'umwigeme hakora nta rundi rufunguruzo na rumwe ya polisi basanzeho igihe bashaka kugurura inzugi umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yatanze ubutumwa kuri telefone ku izo nzugi zibomorwa Mutano teka isakwa jama zuri wahoze ya rumushika nganji wa mbele uburundi wasohowe mwijoro jokuru imana nukwa masoko ya chu ya bitubugi ye Sivesko nyandu ya usohoye ya andi saimhamvu ivugako murayo mazu hakekwa kuba harimo ibifovzi ya abza mafaranga menshi Muri iminsi harike ku muntu yoba afise amamiliyaridi 200 mu nzi wewe nyene ni kumwe mu begereye ibiro by'umukuru w'igihugu washikiriza ibijanye n'abika amafaranga mu mazu na president Evariste Ndayishimiye amazimisa vyijogota mu kwezi kwa gatatu guheze yagabishije abayatunze mu nzu ko ashobora guhindura inoti z'u Burundi bagasigara muri kabaza aha yari mu masengesho yari yatunganijwe n'inama nshinga amateka na nkinguza amateka biri hamwe
Kumela gusirihera abantu bagiye bakavagura ahantu badasikaniza barabirunda mu nzi wabo
mosi mwasanzwe bya bihara nabigize ipapuro niho muzovyene
nzabigira ibipapuro
yagare muri banki ya kirikare ba
koko mosi ni saha ntawo muzi wagiye ku isoko uzotaha muhira usaga bihara n'ibipapuro
cyane ngira umusako
ejo bya Amerika ryashatse kumenya niba irisako ajyo fatwa nko guhagurukira barya ibiturire bo ku nzego zo hejuru no kurwanya kudahana mu Burundi nkuko president Ndayishimiye yaziyemeje yakija ku butegetsi mu 2020 maze rihamaga umunyamategeko Dieudonne bashiraho ishize akurikirana ibibazo by'u Burundi kuva kiri mu nani z'abanyeshuri muri kaminuza
bishobora kubamo amayira abiri imwe ushobora gusanga koko buba bahereye ku mukuru bakabandanya canke naho ugasanga ni bihangange biriko bipfa ubutegetsi ariko atantumbero yo kugwanya bakaboko koko birimo mu Burundi abantu bari muri politique babona umengo baje guhiganwa mu gutunga ubutunzi budasobanutse
Maître Bashirayishize avuga ko icyangombwa ari ukubahiza amategeko kuri bose amakuru y'u Amerika ryamenye ariko ritabashije gutohoza neza nuko igihe igipolisi n'abakozi yigendereza baje mu gasekebuye ka Bujumbura arengiye mu bunyoni atariho yarari ariko amasoko yo mu bushikanganje bw'umutekano yatwemereye iby'amasoko yacu yemeza ko kurugiwe hasigaye amucungera imparurwa Ni bake cyane sino kubwira igitigiri cyabo kandi bisa nuko atabakeneye yabubakiye akazu hanze kandi niyasohotse ntibamenya ngwaro yahaca nke byagenze gute Mu ntango zo kwa 9/2022 niho umukuru w'igihugu yasaba inama nshinga amateka kumwemerera gusubiriza giturumbuka mushikanganje wa mbere arengiye mu bunyoni bari bamaranye imyaka 2 amusubiriza Gervain de la Kobuca bari babisikanije ku mwanya w'ubushikanganje bw'umutekano nta mvuzi igeze zitangwa n'ibiro bya president Ndayishimiye gusa iminsi mike imbere yaho harumvikana mu mvugo zabo bagabo babiri imvugo zifobetse zo guterana amajambo mbere y'umukenyezi wa bunyoni yari yagaragaye mu rushengero rw'abakizwa ari kumwe n'umugabo wi we atangishikano wagishimwe agira ati twaheruka guhura n'uyu mukozi w'Imana umutware wanje ari umuministre none ubu ni umushikanganje wa mbere nibiri imbere turavyizeye yarivuza amwenyura cyane arengiye mu bunyoni niwe wenyene kugera ubu mu Burundi afite ipete rya commissaire de police general lingana na marechal mu gisirikare bunyoni yaramukijwe amabanga menshi iri ku isonga akaba ari umushikanganje wa mbere ari mu bategetsi b'abarundi bizwi ko batunze kandi akabigendera mu nyambaro cyane cyane no mugendera mu miduga izinze cyane ahatagera umutwe y'amasaha n'ibirato bikozwe mu nzahabu abatari bake baramwiketse ko afite amasosiyete yimba ubutare muri Congo no kuba yari ivye amahera menshi mu gihugu ariko ubwo nta rwego rw'ubutungane ruravyerekana umushikiriza manza akizigenza wa Repubulika Sylvestre Nyandwi yitavye telefone kugira tubwire neza ivyo byafashwe n'icyatumye yikeka ko amazu ya bunyoni arimo ibifovu by'amafaranga umvugizi wiwe Anyese Bangiricenge niko kuko amaze kuvanwa mu mabanga leta zunze ubumwe za Amerika zamusubije ko ibihano zamukuye ko hari mu kwa 12 umwaka uheze ico gihugu ca mbere ca rutura cagirije bunyoni kuba yagize uruhara mu mabi yakomeye niho nyango wajya gateka kazi na muntu mu Burundi rero je wika neza ijwi rya Amerika
aho mu Burundi kandi shaka SNL ritavuga rumwe na government remeza ko leta ifite umugambi wo guhagarika Burundi umuyobozi waryo Depite Agathon Rwasa atanga urugero rw'ukuntu leta ibabuza gukoresha inama yari iteganijwe ku wa gatanu w'icyumweru gishize. Agathon Rwasa yabiganiriyeho n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Diane Nininahazwe.
Ubwo twari kugikora itariki 14 ku mugoroba w'itariki 10 nyuma y'isaha 12, umuyobozi mukuru mu bushikiranganji aratelefona amenyesha yuko icyo gikorwa kidashoboka ngo kubera hari ikosa mu rwandiko twabarongikiye. Hanyuma ndababaza nti none ko mbwiye ko ari ikosa, reka ndabikosore, hanyuma ndabazanire ibikosoye. Ntangira kabisa.
Iryo kosa babamenyesheje muragemera ko ryarimo ryari ryahe muri iryo kete mwarungikiye ubushikiranganje
bubije. Ego twavuze itariki. Mugabo kuba tutavuze itariki nabyo nyene nabo bakurikije uko amategeko avuga. Mu gihe byanditse mu itegeko yuko igihugu kimenyesha amasaha 72 imbere yuko kiba, ibyo nabo nyene bari kubona yuko kubikosora ko byari ikintu gitoyi cyane. Nuko twahavuye twumva yuko umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi ari nawe utwara ubwo bushikiranganji, bavuga yuko mu mezi abiri ngo CNRD itoba ngo itakibaho, ngo itoba yayihejeje. Nibaza yuko bakoreye kuri ibyo aho gukorera ku by'amategeko ategekanya.
Kuki mutarungitse ikete rishasha ngo bapfume banka ryamaze gushika muri ubwo bushikiranganji?
Amasaha yararenze, yamamaganye amasaha 12 z'umugoroba. Igikorwa gitekeranijwe bukeye isaha 8. Cyakora uwo gutse cyane twaciye tubandikira bukeye, twarandika ikete twarabijanye tubaha irindi sango, turarindiriye nabo nimba batazorindira ku munota wa nyuma ngo batubwire yuko naho bidashoboka kumva bashobora kurondera by'ibyitwazo nyine nk'ukunduko.
Hari ivyo mwari muciye ku masonga mu kanya muvuga ngo hari umugambi woba uhari wo gufuta Senela. Uwo mugambi amakuru mu bifise ko muyakurahe ibyemezo bikabivya?
Amakuru tuyakura mu makoraniro bigwa barakora hirya no hino, amadiskuru amajambo avugwa n'uwo mutegetsi w'uwo mugambwe. Tukabona rero ku mbuga n'imyifato za bamwe bamwe mu ndongozi biteye amakenga. Turaje ku mbuga n'agahitiye abantu bihaye kwandika bakagenda bataka ubushikiranganji ngo ibintu biracika mu mugambwe kandi akayicika. Ibyo byose tubona rero bifitanye isano rero n'ayo majambo umutegetsi agenda aravuga, bikadutera amakenga. Rero n'iyo nyifato rero bamwe bamwe rero mu ntwaro bashya bagaca bagira cyane. Ibyo tubona hirya no hino byo gufungira abantu ubusa, kubaremera intandiriza, kubomora amapermanase n'ibindi, tubona neza yuko babifiteyo bitumbera.
Imvugo iri muri CNL isa nk'iyo menga iranyuranye gato n'imvugo ivugwa n'abategetsi bari ku rubuga ndetse namwe mashyirahamwe avuga ati hariho intambwe barabaye. Agathon Rwasa, umuntu yofatiki akareka kuki kubera mu gihugu imbere ku rubuga rwa politiki mu by'ukwigenga kw'imigambwe n'abatandukanye mu batavuga rumwe na leta muri iyo migambwe?
Urumva hariho imvugo y'abategetsi bo hejuru, wumva ko ari imvugo nziza. Naramwe bamwe rero usanga bavuga nyine imvugo nyine wumva nyine yuko ari nk'igukabura nyine abagomba kudukorera ibitari byo, ugacubona n'imyifato y'abatware bamwe bamwe hari yahari. Yego, mu mvugo y'abategetsi bamwe bamwe iterambere ryo bari hari haherera mugabo ku rubuge. Ibyo duca tubona bica bigwiza n'ubusa ya mvugo.
Mu mezi abiri gusa ubutegetsi bushasha buzuba burumanije imyaka itatu uramutswa igihugu cy'u Burundi ni hafi gice camanda ubwo butegetsi bwemerewe kuzogira ya mbere. Byifashe gute muri iyo myaka itatu? Aha turavuga ku kibazo cy'ubutunzi, hari imaze iminsi bivugwa na Kizigenza w'ico gihugu avuga ko ata Murundi akenye kandi ico gihugu kiri mu vya mbere bitunze. Muri CNL mubibona gutyo? Hanyuma muri ico kiringo cy'imyaka itatu ho amanota angana gute muri ko muratanga?
Kintu twabonye ni uko umenga ubutegetsi ntibuvyo buriko buraja, umenga ni ugutabatora. Nta kintu bavuga bati twishinze kuzokora iki muri iki kiringo ngo tubone yuko carangutse by'ukuri. Kucyo muvuze kijyanye n'ubutunzi, ubukene bwo buragute kandi bigaragarira ku isoko. Rero dufate nk'akarorero, umuntu yahembwe 100,000 by'amafaranga y'amarundi mu mwaka w'2020 kugira uno munsi ahembwa yo nyene nta n'amafaranga 10 bamwongeye. Mugabo kuva icyo gihe cy'umwaka w'2020 dufate nk'ikiro cy'ibiharage cyagugwa amafaranga 900 cyazinze rwose ku mburi 1,200. Uyu munsi igwa 3,500 hagati 3,500 n'4,000. Wumva kuri wa mushahara ataco wiyongereye ku 100,000 cyangwa 120,000. Wumva uyu muntu ashobora kubaho ukwezi kose abashijeho na wa mushahara. Kuvuga ngo igihugu cy'u Burundi kiratunze, iyo ni imvugo novuga nti nimvugo y'abanye politike mugabo kumburiye bo babona ibyo bafite bakibaza ngo bose barabifite none ko bavanga Burundi batunze ko badushora ibintu bingana iki mu mahanga
ariko aravuga ko adashigikiye aravuga ko adashigikiye cyane abaje kudandaza no kubitwara hanze ngira aheraho ariho
none ko Burundi atabizinga hari ibyo dukeneye mu mahanga huko hari ibyo dukeneye kuba twoshora mu mahanga kugira ngo tubone amafaranga y'igusuma ibyo tudashobora kuronka ngahe iwacu.
Honorable Agathon Rwasamura mutwa umugambwe SNL utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Burundi twashimire kuri kano kanya muhaye ijuru rya Amerika.
Natwe turabakengurukiye mugire ibihe byiza.
Mu Burundi kandi abagize imiryango irenga 200 yahitwa Buhina mu rizoni ya Kiyenze muri komine Kanyosha ho mu ntara ya Bujumbura baravuga ko barimo kwirukanwa mu masambu yabo iyo miryango iranenga butabera ko ntacyo burimo kubafasha barasaba ko urubanza rwabo rwakongera gusuzumwa. Inkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashije abanywanyi bayo mu Burundi turagezweho na Thierry Vendayishimiye i Kigali mu Rwanda.
Urumva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere.
Uyu ni umwe mu banyagihugu bavuganye n'isoko ryacu ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha bataka leta kugira ntibangazwe ngo bave mu matongo yabo. Bagize imiryango irenga 200 ikomoka ku witwa Ntakarenga Umworo yo ku mutumba Kiyenzi muri komine ya Kanyosha ivuga ko yatanguye kuburana urubanza rw'amatongo babayemwo n'uwitwa Kavamahanga mu 1977. Muri kino gihe iriko yiyamiriza ingingo sentare yo mu Kabezi yaciye mu mwaka w'2012 yuko bimuka mu matongo babayemwo.
Urumva rero higeze mu kwindwi 13 bo bimirize kutubomorera kwa mazu tuze mu ibarabara tuyerere. Nacakiri ngo sentare yababarira ntibariko baracubahiriza. Ibyo bari batubwiye ko twe tubanza kurya bikera biri muri Nyatongo. Ntabyo turiko turarya. Niwe bariko baza bararura n'imipanga tukazugumira tukarira ubwana buza budufata buza busuririra ko ubutwirirwa inzara. Yitoje umusakazi ngaha yari yaririye agacoki hejuru kujya kumutavuga ati ndasonze. Byose bararura bidakomeye umuzaniranyo. Twarakumbagara tukavuga ati nimeze gutwana n'ibintu n'uko twasaba yuko ico gihe cogera kimaze kuronka rafantu twihura.
Aba banyagihugu bashobora gutakaza ama hektare 5 y'amatongo. Ubuserukire iyo miryango ukora 200 Tarsise baranyizigiye yidoga avuga ko icigwa cy'ugo rubanza ryabayemwe akarenganyo kuko sentare inkuru ya Kabezi yaruciye nabi.
Ugo rubanza rugira rutwangaye ni rubanza rwaciwe ntaga cyatapfuye ntakarenga umworo haci yazo undi muntu arumenyeshwa rupamwe impaka ivuga ngo ntakarenga umworo aracinzwe kandi atariwe yabura none kayemwe ndituba barundi twoba mu gihugu data yatukomoka ko yahavukiye muri 33 none ubu tujye twebwe tugire gute.
Banegura amasentare yo mu ntara ya Bujumbura ko yoba yarashizemwo kamwana wa mama mu gucurubanza canke ko yoba yarafumbatishijwe.
Icyamere twe twaneguye ngiye ni kubera iki batatwumvirize ngo babanze twumve ko twobura na tuze kwiteri twe tunepfe bavuge ko twafikije ujya mugabo
kuko ndavye ndishyo intare ya Kabezi niyo yatumye akaze kari kose ka kandi ubwo rubanza ntigwaciye ni mu gacimbiri ngo abashinjacyaha ntayo mu gacimbiri babanze bagumvirize
kuko igihe uri kuraburana n'umuntu ugasanga yo bakurusha uko angana nta jambo ushobora kugira usanga yageze hafi kwitanga wowe ukagira ati ngiye kwiregura ngo ugasanga nta jambo ufise bivanye n'icaba yamaze gukora wene turire ibyo bituma umuntu arenganwa.
Isoko ryacu ryaragerageje kurondera sentare inkuru yo mu Kabezi abo nabo bakaba barishuye ko ataco bashoboye kubivuga ko kubera ko basa n'abatacize ya masentare yo muri iyo ntara hageze aho bibaza ko imanza nk'inzo zosubira kuburanishwa ku mugina.
Umukuzo w'abarundi nagomba twandikira ugwete rudusubiza ku mugina twe tuburane nk'uko president yamabivuga ati imanza zana na nyuma masentare nzigende ku mugina zumvirizwe n'abantu bo kumasiga baba bazira ubu rero ko tuma rusubira mu muryango amasura gakora kandi amasentare ndasubiza abantu amasentare niyo yamye azingamika abanyagihugu nico gituma abantu bagiye koma.
Hagataha kuri uyu wa kabiri imiryango ivuga kuri kirangazwa mu matongo yayo yari yituye umuhuza w'abarundi wonawe amakuru soko ryacu rihabwa n'aba banyagihugu yababwiye ko agiye kwiga ikibazo cabo ari kumwe n'abajeje intwaro muri komine Kanyosha. Isoko ryijwi rya Amerika ryarondeye kandi umuryango wa Kavamahanga uburana niyo miryango ivuga ko iri kiromogwa umwishura ko utavugira ku maradiyo. Imyaka 45 iraheze uru urubanza rw'iyi miryango yo muri komine Kanyosha ruriko ruraburanywa ibice birenga 90% by'imanza ziri mu masentare na Matati ya Matongo ibintu biruko mu gihe umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yamayidogeye ubutungane ko budakora neza harimo no kudindiza imanza
intambara hagati y'impande zirwanira ubutegetsi muri Sudani igeze ku munsi wayo wa kane ku munsi wejo habarurwaga abantu bagera ku 100 bamaze guhitanwa nayo umukuru w'igisirikare cya leta General Abdel Fattah al-Burhan ahanganye na General Mohamed Hamdan Dagalo bakunze kwita Hemeti umwungirije akaba nayoboye umutwe w'ingabo z'abaparokomanda Fidel Niyongabo aratubwira iby'intambara uko bihagaze
abategetsi b'ibihugu byo ku isi harimo aba leta zunze umwe za Amerika Burusiya n'Ubushinwa hamwe n'ibihugu by'Abarabu n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu bya Afrika barateye akamo impande zitana mu mitwe muri Sudani gusaba guhagarika intambara. Umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu Antonio Guterres yagabishije ko ingwano muri Sudani ishobora gutera ibindi bibazo vyiyongera ku vyari bihasanzwe ku banyagihugu. Guterres avuga ati:
The humanitarian situation in Sudan was already precarious and is now catastrophic.
Abanyagihugu bari basanzwe bahanzwe n'ibibazo bitari biki ivyo bibazo vyari yongeye kurusha muri iki gihe. Ndiyamirije ubwicanyi buriko buhitana ubuzima bw'abasivile n'ubukogwa kubaserukira amashirahamwe ajeje gutabara bikanakomeretsa n'abandi isinzi. Ndiyamirije kandi n'ubusuma buriko buraba. Ndibukije impande zose ko zitegerezwa kubahiriza amategeko mpuzamakungu harimwo kubahiriza umutekano n'abakozi bishirahamwe ONU n'abakorera amashirahamwe ajejwe gutabara. Naravuganye mu mpera zindwirangiye n'abategetsi b'abasirikare babiri bariko batana mu mitwe. Niko kandi ndavugana n'ishyirahamwe ry'ubumwe bw'ibihugu vya Afrika hamwe n'abategetsi b'ibihugu vyo mu karere. Ndifatanije n'abanyagihugu bo muri Sudani muri ibi bihe bitoroshe na gato mu gushigikira utwigoro two kugarukana ikiringo mfata kibanza gishingiye kuri demokrasi hamwe n'ukubaka kazoza karangwa n'amahoro n'umutekano. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Anthony Blinken nawe yasavye impande zitana mu mitwe muri Sudani kumvikana ku ngingo yo guhagarika bidatevye ingwano zigatangura ibiganiro. Yasabye kandi izo mpande zompi gufata ingingo zigenewe kugabanya imishyamirano no gukora ibishobotse byose kugira ngo umutekano w'abasivile bubahirizwe. Blinken yatangaje ko inzira yonyine ihari ari ugusubira mu biganiro byubahiriza ibyifuzo by'abanyagihugu bishingiye kuri demokrasi. Blinken avuga ati:
We have been consulting very closely on the situation in Sudan.
Tubandanya gukurikiranira hafi biriko bibera muri Sudani. Turiko tuvugana n'ibihugu by'Abarabu byo muri Afrika hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu. Twese dusangiye impungenge kuri iyo ngwano hamwe n'ubwicanyi buriko bubera muri Sudani n'ukuntu iyo ngwano iriko igeramira abasivile. Tubona kumwe ko General Burhan na General Dagalo bakwiye gukora ibishoboka byose kugira bakingira abasivile n'abanyamahanga bari muri icyo gihugu. Dusaba ko ingwano ihagarara bidatevye, impande zitana mu mitwe zigasubira mu biganiro bizoshikana ku ndwaro y'imfata kibanza irongowe n'abasivile. Umushikiranganje ajejwe imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken yabitangaje ku munsi wa mbere ahari mu Buyapani mu nama y'abashikiranganje kandi bajejwe imigenderanire y'ibihugu indwi bikomeye kurusha ibindi mu by'ubutunzi ku isi byo mu mugwi G7. Umushikiranganje Blinken yatangaje ayo majambo inyuma y'uko ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Ubushinwa butangaje ku munsi w'Imana ko buriko bukurikiranira hafi biriko bibera muri Sudani kandi ko bwizeye ko impande zose muri ico gihugu zizoshira imbere ibiganiro zikabandanya inzira mfata kibanzi zotuma ubutegetsi busubira mu minwe y'abasivile. Ku munsi wa gatandatu kandi ubushikiranganje bujejwe imigenderanire bw'Uburusiya bwaratangaje ko butewe impungenge n'uko ibintu biriko biragenda muri Sudani. Bwarateye akamo impande zitana mu mitwe kazisaba kwerekana ugushaka kwa politike mu gufata ingingo zo guhagarika intambara bidatevye. Bubaye ubwa mbere Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Uburusiya hamwe n'Ubushinwa bivuga rumwe mu gutera akamo gasaba ko ingwano ihagarara muri Sudani. Yamara naha makungu ariko aratera ako kamo abo basirikare bakomeye bariko batana mu mitwe basa n'abatiteguriye kuganira mu gihe bitana bicanye. Ku munsi w'Imana izo mpande zibiri zitana mu mitwe zari zumvikanye ku byari byasabwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu ONU birimwo kugurura amayira yotuma abakomeretse batabagwa. Yamara inkoho zagumye zasana. Naho Sudani yaranzwe n'imyaka itari mike y'ingwano, kudeta n'iyindi migumuko, Claude Kair akurikirana ibibera muri ico gihugu yatangaje ko gutana mu mitwe kuriko kubera ku mugwa mukuru Khartoum kuri ku rugero utari bwibonekeza imbere yaho. N'ubwa mbere mu mateka y'ico gihugu haba gutana mu mitwe gukomeye cyane nk'uko mu bice byo hagati ku mugwa mukuru Khartoum. Ingwano irabica bigacika kandi no mu bindi bice bya Sudani hamwe n'intara ya Darfur yo mu burengero hamwe no mu ntara ya Kasal yegereye urubibe mu buseruko bw'igihugu.
Nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru twabagezagaho muri iki gitondo naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwabanye natwe mbararikira gukomeza gukurikira ibindi biganiro byacu hano ku Ijwi rya Amerika. Je mwumva kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma Nadia tahaniwe wegeranije majwi muri aya makuru twese turagira tuti amahoro n'amahirwe kuri mwese.